Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa kane n'igenekerezo rya 18 kigarama n'umwaka w'2025 tuti namwe bagenzi mwashimye gukurikira radio Nzamba hagati ya kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye n'iryasango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabaza gushimikira kuri izingi nkuru nkuru zikurikira. Abanyagihugu muri komine Rumonge baratewe umutima uhagaze n'urujya n'uruza abasirikare b'Abarundi baherutse kuva kurwana mu gihugu cya Congo batembera mu bibanza bitandukanye kuriramo abantu benshi kandi bambaye imyambaro ya gisirikare n'inkoho. Mu gisata kijanye n'ubutungane hari abagabo babiri bafungiwe mu gashuka iperereza muri komine Rumonge kuva kuri uno wa gatatu bagirizwa kuba baranyuruje ibituro kuri station yo kumutambara. Abanyagihugu basaba ko buhanwa hisunzwe amategeko kuko ariko baragerageza kubarekura. Burundi ikeneye imiliyoni zirenga 30 z'amadolari ya Amerika kugira ngo zishobore gufasha impunzi z'abakongomani bangana 70,000 bamaze kwakirwa mu gihugu. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Burundi ndabizaniye akaba atera kamu abasanzwe bafasha Burundi kugira baterere muri icyo gikorwa ari n'ayandi mu kanya sangaza.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri web3 akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ndasubiye kwaramutsa. Uyo yafatowe aho kwatowe rukiri ruzima hanyuma rwitaba Imana rugeze kwa muganga hari ku mugoroba wo kuwa gatatu ku mutumba Butare zone Kayogoro komine Makamba mu ntara ya Burunga. Ubwo ruyoya bw'umuhungu rukaba rwatowe rwari ruhambwe mu ivu rukiri ruzima. Rwabonywe n'akana kari karagiye aho hantu gaca karatabaza. Icyo kibondo cyaciye kijanwa mu ivuriro ryo ngaho nyene mu Kayogoro hanyuma rurungikwa ku bitaro bikuru by'abigenga biri aho mu Kayogoro. Naho abaganga n'abandi bose bakoze uko bashoboye kugira bakirokorere ubuzima, icyo kibondo cahaguye cyitaba Imana hafi isaha zibiri z'ijoro. Wakoze icyo kibi ntaraboneka. Abanyagihugu basaba ko nyina w'icyo kibondo hamwe na se wacu gukurikiranwa kuko bavuga ko na se ashobora kuba afise uruhara muri ubwo bwicanyi. Amatohoza ngo akaba yaratanguye kugira hamenyekane ukuri kwataye icyo kibondo. Haribonekeza uruja n'uruza rw'abasirikare b'Abarundi baje bava muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo mu gisagara ca Rumonge muri komine Rumonge intara ya Burunga. Ibyo bikaba bihagaritse umutima abanyagihugu baho mu Rumonge kuko abo basirikare batembera mu bibanza bitandukanye bihuriramo abantu benshi bambaye imyambaro ya gisirikare n'inkoho. Aho ni mu gihe hari ubumaze kurasa umuntu Imana irakinga muri quartier Birimba ni nkuru ya Bertrand Ngendakuri.
Ubwoba no kubazanya ivyo biranga abanyagihugu mu gisagara ca Rumonge babona bambaye umwambaro w'igisirikare cy'u Burundi birato byitwa ingamiya, abandi bagenda bambaye impuzu zitameshe birato byitwa yeboyebo canke kamambiri. Amakuru avaho mu Rumonge amenyesha ko bari abasirikare b'igihugu baheruka kuva mu gihugu cya Congo aho bari bagiye kugwanya umuhari wa M23 muri icyo gihugu. Abo basirikare biboneka ko barushe baboneka mu bibanza bitandukanye bihuriramo abantu benshi mu bunywero no mu buriro nk'uko byiganwa n'abanyagihugu baho mu Rumonge. Aya makuru nyene abandanya menyesha ko ku munsi wa mbere umwe muri abasirikare yarashe umunyagihugu kuri karitsiye Birimba mu gisagara cya Rumonge nyene bivuye ku kaburegwe ariko Imana irakinga. Abasirikare bakaba bacumbitse hafi kambi y'abasirikare barwanira mu mazi bita Marine, bakaba baje mu rukurikirane rw'abandi baheruka guca mu gihe Tanganyika bavuye mu gihugu cya Congo, ariko ubu baciye bajanwa mu yandi makambi imbere yo gucishwa mu ikambi ya gisirikare ya Rumonge. Ubwo ba rero akaba ari bwinshi muri bamwe mu banyagihugu abasaba ko abo basirikare bokugiranirizwa uruhande rumwe canke bagatembera bambaye umwambaro wa gisivire kandi babuzwe gutemberana inkoho. Mu rugana rwa radio Inzamba nituraronka ku murongo wa telefone musitaneri wa komine ya Rumonge kugira atange umuco kuri ayo makenga y'abanyagihugu arongoye.
Urakoze Bertrand Ngendakuriye. Dutandukira igisata kijanye n'ubutungane, hari abagabo babiri bafungiwe mu gashoki kigendereza rya Rumonge kuva kuri uyu wa gatatu. Abo bagabo bagirizwa inyuruzwa y'igitoro kuri station iri ku mutumba wa Mutambara muri komine Rumonge n'intara ya Burunga, mu gihe bivugwa ko ariko hageragezwa kubarekura. Abanyagihugu basaba nyabuna ko bohanwa hakurikijwe amategeko. N'inkuru ya Julienne Muzinga.
Abo bagabo babiri bapfunzwe, umwe no ku mutumba Mutambara, abamuzi bavuga ko akora urudandazwa rw'amagendo rw'igitoro. Ubugira kabiri ni urujejwe gutanga ibitoro ku isasiyo imwe iri ku mutumba Mutambara nyene. Kuri uwo wa gatatu bafashwe bariko bacurandura igitoro mu gihe abakozi bo muri CPBU batari bwatanga urusha. Abo bagabo kwari babiri bapfungiwe mu gasho k'igendereza rya Rumonge. Nk'uko amakuru ava muri iyo komine abivuga, idandazwa ry'icyo gitoro muri ubwo buryo bituma kibura, maze ingaruka zikomeye zikagaruka ku banyagihugu biyunguruza. Haraheze indwi zibiri ibiciro byo kwiyunguruza bisubiye kuduga. Mu ntwaro muri komine Rumonge baheruka gufata ingingo yo gusubiza ku bihumbi indwi igiciro cyo kwiyunguruza ari nacyo cya leta, kuva mu Rumonge gushika i Bujumbura no kuva mu Rumonge gushika i Nyanza mu ntara ya Burunga. Ibiciro kandi byari byanagabanutse ku biyunguruza bava mu Rumonge baca muri komine Bururi. Muri iki gihe ku bituro byo kwiyunguruza haboneka imirongo miremire y'ababuze amamodokari, igiciro kikaba cyasubiye kuduga kijya ku bihumbi icumi cyangwa arenga nk'uko byiganwa n'abiyunguruza. Bamwe mu bakurikirana hafi bakaba babona ko izi ngorane zishobora kuba zifite imizi muri iryo nyuruzwa ry'igitoro biba bishyitse ku masitasiyon. Mu gihe bivugwa ko wari kwageragezwa kurekura abo bagabo babiri bafashwe bariko baranyuruza icyo gitoro, abanyagihugu bo mu gisagara cya Rumonge basaba abajeje intwaro n'abajeje umutekano gukorana n'igisata cy'ubutungane nyabuna bahamwe hakurikijwe amategeko.
Inzamba.
Uburundi buherutse kwakira impunzi z'abakongomani zirenga ibihumbi mirongo indwi, bakaba bakeneye amafaranga y'amadolari y'amanyamerika arenga miliyoni mirongo itatu kugira ngo zironke ibikenewe byazo byo kubaho. Leta y'Uburundi ivuga ko bigoye kuronka ayo mafaranga yose, ari nacyo gituma isaba abarundi n'amakungu guterera muri icyo gikorwa. Ako kamo umushikiranganji ajejwe intwari hagati mu gihugu n'umutekano Rendance Ndaruzaniye yagateye kuri uno wa gatatu imbere y'abasanzwe bafasha Uburundi. Tumutega amatwi.
Le ministère de l'intérieur, du développement communautaire et de la sécurité publique a mis en place.
Umushikiranganji bujejwe intwari hagati mu gihugu, iterambere ry'abanyagihugu n'umutekano, bwarashyizeho uburyo bwo gukora icyo gikorwa bufatikanije n'izindi nzego zibijejwe harimo ONOPRA n'ishyirahamwe rijejwe impunzi HACR. Ubwa mbere ni ukugira ngo izo mpunzi zironke umutekano ukwiye, zironke aho ziba, icyo zifungura n'amagara meza. Ubwa kabiri ni ukugira ngo izo mpunzi zose n'abo bose batahutse bashobore kwandikwa neza. Ubwa gatatu ni ugutunganya neza abo bose bashobora gufasha muri icyo gikorwa, baba abagira neza bo mu gihugu n'abo mu mahanga. Muri kino gihe ibikorwa byihuta biriko birakorwa harimo kwimurira izo mpunzi muri sitasiyo mu Rweru, gutunganya neza ikibanza tuzobakiriramwo kugira ngo abantu ntibagire ubwoba bwo guturuka ku mbibi z'igihugu. Ikindi ni ugutunganya neza ingene tubwirizwa gufashanya n'abandi basanzwe bafasha Uburundi muri icyo gikorwa, tukaba tuzokwitwararika cyane imigwi igizwe n'abana n'abakenyezi. Leta y'Uburundi irasabye abagira neza bari mu gihugu n'abari mu makungu guterera leta mu gikorwa iri kirakora mu gutorera umuti icyo kibazo cy'impunzi.
Pour faire face à cette crise humanitaire.
Mbere gusozera n'amakuru kuri uno wa kane, niho ikiringo cy'iminsi itatu yatanzwe na leta ya Tanzania yo kwiyandikisha ku mpunzi z'abarundi baba mu ikambi ya Nyarugusu ngo bazobe bahejeje kwiyandikisha ku kuyatengukani kungufu charangiye runani CDH vikare rubuka ko iyo ngingo iciye kubiri n'amategeko mpuzamakungu akingira impunzi. Jean Bosco Vyizigiro havugira ubwo runani havuga ko ayo mategeko mpuzamakungu avuga ko gutahuka kw'impunzi kuba kugushaka atari agahato. Tumukurikire.
Tubivuga ko ibintu bibiri, kimwe turavuga ngo impunzi igengwa n'amategeko kandi muri convention de Genève igumukimwe n'amajyacana na mirongo itanu na rimwe bavuga ko impunzi itahuka mu gihugu cyayo ku gushaka kwayo. Abumva rero gushaka gutahuka mu gihugu cy'u Burundi hageze nitwo babuza kwiyandikisha, ariko abumva umutekano wabo udakwiye mu gihugu baje bavamo turababwira ngo kutiyandikisha nubwo bibagiraho ingaruka ntabwo ari ngombwa kubikora kuri mwe. Hanyuma ubundi buryo bwa kabiri tubyumva ni Hasere. Hasere ni ishyirahamwe mpuzamakungu riraba impunzi ku isi. Amategeko yaryo arisaba kukingira izo mpunzi. Nimba Leta ya Tanzania yagiye ihonyanga amategeko mpuzamakungu araba impunzi ku isi, hakabamo no guhohotera impunzi, ntabwo ikwiye gutuma haserwa muri uyu mutego. Ariko kandi na Leta ya Tanzania twoyibwira ngo ibyo bihano mugomba guha impunzi zitiyandikishije kubera ko umutekano wazo udakwiye mu gihugu zaje zivamo binyuranije n'amategeko. Tugasoza tubwira amakungu ko agomba kurabira hafi ibiri kuba ku mpunzi z'abarundi ziri Nyarugusu kandi ibyo Tanzania ivuze no kubikorera bikora.
Ino ngaha duce dusozera no makuru nkabashimiye mwebwe mwese mwaduteze yombi, tugashimira na bagenzi anje umwe wese ugiti ciwe bamfashe kwatorokaniriza. Mugire aho muba mwubahwe, mubanye no mu byanyu na gahwana.